Mwebwese bakunzi ba radio isanganiro ndabaramukije nongera ndabahanikaze mu kiganiro gira icushikirije cama ha kiba ku misi ya gatanu nk'aya masaha no kuvuga mu gice mushikirije ku makuru twabashikirije hariho rero abatashoye kumviriza amakuru twagiye turabashikiriza yose ariko reka tubibutse amwe mu makuru twagiye turabashikiriza turabashikirije amakuru hajanye no kwibuka imyaka 32 irangiye president Melchior Ndadaye hagandaguwe umugambwe yavamwo rubanza rujanye n'abagandaguwe president Melchior Ndadaye ngo mugambwe sahwanya Frodebu baguma basaba ko rurangira ukuri ko bakoze ubwicanye kukaja ahabona ibyo byashikirijwe na Leon Sengendakumana umwe mu bagendanye na president Melchior Ndadaye mugihe hibukwa ku nshuro ya 32 igandagurwa rya president Melchior Ndadaye yashikiriza ko badashima uko urubanza ruriko ruragenda abarundi kuri iyo nkuru nyene abarundi ngo basabwa kwirinda karenganyo gukora ikibi no kugende no kukengerana kugira bakurikize iragirya Melchior Ndadaye yaharaniye demokrasi na kamo kajeve bashimiye ubusa umwungere mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura mu nkuka ya misa yo gusabira iyo ncungu ya demokrasi kwa kabiri hari mu katedrale Regina Mundi Gervais bashimiye ubusa yongeye ko abarundi bamenye ko basangiye gupfa no gukira bakamenya kandi ko ubukoze ikibi wese kigira ingaruka mbi ku bantu bose twarababwiye amakuru ajanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamwisha ko agiye gufatira ingingo abadandaza b'igitoro banka kuja kukirangura muri Sopebu bitwaje ko ata amafaranga bafise Evariste Ndayishimiye yatomoye ko amastasiyo badandaza begwa hazofatwa na leta hanyuma itangiremwo igitoro yabishikirije kwa kane yashikiriza musitanteri wa komine Bugendana intara ya Gitega kuri ivyo ishirahamwe riharanira hagati y'abaguzi ya buko rirashimishwa n'ijambo ry'umukuru w'igihugu havuga ko igitoro kihari ku bwinshi ariko rikanegura ko hacibonekeza amirongo y'abiyunguruza barindiriye imidugu ibatwara ivyo bivugwa na Noel Nkurunziza mu nyamabanga mukuru iryo shirahamwe agahamagarira abadandaza b'igitoro kutikika mukiza ariko bagitange ku muntu wese aba agikeneye kuri iyo nkuru nyene mugambwe mukuru mugambwe Kodebu nawe yavuga ko bishoboka ko hari kutumvikana hagati y'abajejwe amastasiyon hagurisha igitoro hamwe n'abajejwe ibyo gucungera igitoro muri leta kefa n'ibiza mwisha ko bidatahuritse na gato kubera amastasiyon batokwa nka gutora ico gitoro gihari ahubwo ngo hoba hari iyindi mvu hagasaba Sopebu kumvikana n'abajejwe amastasiyon kugira ngo barabe ingene bokemura ico kibazo indi nkuru twashimye kugaruka ko nijanye nuko bamwe mu bashinga amateka barajwe ishinga n'ubukene bw'imiti bibonekeza mu bitaro n'amavuriro ku bagwayi harimo kandi n'urucancu ruhabwa abariwe n'imbwa iyo byavuge mu nama ishinga amateka ku munsi wa mbere mu gihe bari baramutse biga gucegeranya ucinge n'ibitaro by'akarere bya Ngozi bikora abashinga amateka bidoze ko abagwayi babura imiti mu bitaro nayo ngo babiri bariwe n'imbwa bakaba barapfuye kubera kubura urucancu mushikirangandura amagara y'abantu ridwine baradahana akaba yamenyesheje ko ikibazo cy'imiti kiraje ishinga ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kigiye gukemuka hatarenze mu kwezi kwa cumi na kumwe kuno mwaka ngayo rero hamwe mu makuru twagiye turabashikiriza na kanya kanyu ko kwakura kugira mugire ico mushikirije ku makuru twagiye turabashikiriza mu kanya tureba bibutsa manimero ya telefone mushobora kwakura
reka gufira intazi nyabuna ni muze tuje hamwe twubake igihugu cacu twibarutse kuko ijunja ni jambo ry'igihugu cacu bizova mu maboko yacu twigurwaka ndabivuze ndagiye
twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cacu twese dushaka
Uko mpejeje kubashikiriza ni kiganiro gicu shikirije ku makuru twabashikirije ni kiganiro musanzwe mumenyereye ko cama kiba ku minsi ya gatanu guhera isaha zibiri z'ijoro gushika isaha zitatu kubashaka kugira rero twabashikirije bashura kwakura kuri 75 ubusa 83 amajenda 33 64 ubusa 70 ubusa 70 zose mushobora guhamagara no kuri WhatsApp mushobora guhamagara kandi no kuri 22 24 66 ubusa kabiri canke 22 25 43 75.
Twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu. Aho uri hose gendera amahoro, gendera ukuri n'ubutumwa. Aho uri hose gendera amahoro, yubakire wongere uyavome. Twese ugwaruka rukunda igihugu catwibarutse, tuba abashinga ntahe babushitse. Tugwaruka unywanisha bose, tuiname nwamukubana mu mahoro.
Ku isaha zibiri minota 13 twakire umunywanyi yakuye. Halo, 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 miriwe niriwe. Hello, hello, umunywanyi ntidushoboye kumvikana neza ariko twizere ko aza kubandanya agerageza kugira hashobore gushikiriza icyumvire ciwe yari yateguye gushikiriza mu kiganiro. Hello, hello, mwiriwe. Akanya karacahari twizere ko aza gusubira kwakura kugira agira ica shikirije mu kiganiro gicu shikirije ku makuru twabashikirije. Hello,
hello,
mwiriwe.
Mwiriwe cyane gose.
Yego, tuganira nande?
Ni Ferdinand, aha mu gisagara cya Bujumbura.
Ferdinand twakuye ari mu gisagara cya Bujumbura. Na mahoro ga Ferdinand.
Yego, ndashima.
Yego, mwagira mushikirize
hanyuma.
Yego,
ngira mpere kuri ibi inya zi kwibuka ijungu ya demokarasi. Jewe novuga yuko ngira leta novuga yuko ari byo yoba ari ukuri yabihinyanyuye ukuri kuntu.
Nuko vyibaza.
Je ndi mu bantu yina rosa kanye mpanda ditaba. Ndibuka ko kare twitaba tukitabana na nyine cyo bahiro mpere kuri nyine cyo mukuru w'igihugu. Hamwe n'aba n'izegera ziwe abakuru n'amashinga amateka barongo y'imigambi ugasanga birahimbaye turi abantu. Yego ntibiba bihimbaye ariko ugasanga n'abantu bari mu ngeri zose, abanyagihugu bato bato n'abategetsi ugasanga bari hamwe. Hama n'ijambo rya nyakwigendera nyine cubahiro rikavugwa abantu bakumva. Hari abantu bari
hello
bakenera kumenya kumviriza kubona. Aro?
Yego ndabumva.
Ati hari abantu bari ko barara ku unya n'ico gihe n'uwo nyakwigenda atawigeze babona. Nate nari muto ariko imigambi yose haba muri kampanyi yose narayumva.
Yego.
Ndibuka mbere agishika no ku butegetsi ko yaciye ko akure y'abanyororo bagirizwa ubwa buto buto. Bose arabakurayo. Mbere arafata ati amapirizo tugiye kutoya mbere hari no mu kirundo yaciye arikura hacacishe ishuri.
Ego uti rero
je nda cyose ariko ndagaruka ko nesaba no saba yuko bo bisubiza hamwe abanyagihugu n'abategetsi bakagenda bakita abantu hamwe tuhoso ka mbege iyo bagiye muri kampanye ko baza bakabwira imbaga y'abantu imigabo n'imigambi kuko n'abatoza ngo tubikorere hamwe. Hanyuma nkuko babivuze numvise nyakwa umushikiranga umuvugizi wa leta kaba n'umunyamanga wa leta yaravuze ati kugira ngo abanyagi bacu baje mu mirimo tucibagize ibikorwa iko tenda bishikiye cyane gose mugabo kuba turi hamwe bizana ingufu bikazana n'icigwa yuko abanyagihugu bagira bati bato bata bati nihagire ducire imoso nihagire umuntu adusubira kwiyumvira inzego zatube tuzubahe tuzubahirize
urakoze cyane hama
ikindi naco ngaca ngaruka ku byishamwe ya vote baravuze bati dukene icubukiro kimwe cibutso kimwe
cyo kimwe no kubisigura
hama hari abanyeshuri baguye mu kibimba hari abaki bose bakareka none bakaza kubibuka babo nabo ntihagire bakaza kubibuka kandi kikaba nk'igikorwa cy'igihugu ntihakabe yuko ugenda imiryango yabo gusa hariho abibuta bagandaguye base kugira kwitandukanya aravuga ati twe turi bamwe hama ikagare kuvy'igitoro kuvy'igitoro navyo nk'uko se barundi avuga ati ubu cabonetse none bari kubanga ku kirango ubwo jewe nande ni umusaba ati gene icubahiro kubwo arekuriwe birirwa nshingiro n'abanyagihugu bamutoye bari inyuma yiwe bari bababajwe no gutonda imirongo no kwipagiza bari igiciro kirenga abo bene amasasiyo mbega batagira intuzenya batagira imitaha y'igitoro ngo ntayo bafise iyo umuntu ariko nuko sitasiyo yuzuye yabuze abakiriya kugira ngo bataje kunywesha none abo bayafise bahora bakirangura ubu bagaca bavuga ngo ntayo bafise kubera cabonetse bari baryohewe n'icamagendo nashireho ivyo bihano
kugawe ubona ko shigwaho ibihano
bayafate eregaye nyako amesha makuru umuntu atanezerewe nuko ubunye yo kwipakiza bisi atari batonda umurongo umuntu atanezerewe nuko noduga ku giciro cya leta ngaho mwijendi wacu iyo mvuka cyangwa nkacikugarama aho se ndashika ugenda igiteka kagenda ku giciro cya ega n'ibintu bica ibiciro bica bigabanuka bamwe bitwaza ngo byatuzimbye bose nta bazo basubira kuba bagize kuronka ubwitwazo rero niba bagerageze n'abatera kamo desprosta yuko ibyo bihano byoja mu ngiro nk'uko nari nabivuze banyumve neza
ego Ferdinand nkabo bafise amasitasiyon bo bavuga yuko kuja gutora igitoro ibasaba ubundi buryo butaba bwateguwe nico bashikiriza
muri CFM
abo baba bafise amasitasiyon
none baryoherwa nuko badandaza icamagendo
bari basanzwe badandaza icamagendo
ubwo buryo
bari basanzwe badandaza icamagendo
egombe ko bavuga ngo biyatwara ubundi buryo njye nabona aho nkorera imbere ya ambasade y'abafaransa ndabona yuko bose bireba bashaka kuri maho kuri moso hose bireba abantu benshi ibitoro byashitse nibabigire uko onya hanyuma abo nabo banka kuza kubitora nimba yatwara ubundi buryo ngiransabe rero babibashikanire hama baheza batangaye amafaranga mugabo ntibaryoherwe ntibavuge ngo nta mahera dufise urumva ivyo koko bitaroranye hama izo nzoga zo mukayanga zo mumapurasitike nazo mwarashije amakuru ngaha sozera nk'umurongo abandi zituma n'ingo mbere zimerana nabi ndagira ndamenyeshe yuko izi nzoga zo mumapurasitike nta bugenzuzi bwa none ngira ngo nuvuga korego hari izo bita kiki hari izo bita ngo ntugasaze hari izo bita ngo susuruka ngo nsa ngo zakosora rero buriya jenda afite amakenga ya nzoga bita saporo imwe bakura yuko ndafite amakenga yuko iyo bayihinduye mu kandi kacuvaga dokitikete mugo ugasanga abantu bari kubaziheza bagira gukobanwa izitambiye amaje yatambiye izo rero nuvuga yuko ca gigo kitirwe kubisuzuma nibasuzume je nabonye mu gihugu kibanyi bavuga bati umuto we bita Sarama nimukure n'abawunyewe nibaje kwa muganga bariciye babimena nato nibagende bashike barayo bihingurirwa barabe neza yuko uko arizo batanga kubera ko ndikonda raba ntazorwa mugabo ndikonda raba abantu bazinwa urabona yuko ndabibwirwa sanga umuntu w'imyaka 30 asiga yasunga gukubira n'umuntu w'imyaka 45 ugatangira aritemba ko izo noje kugira ijyane yaje yanyoye ni iki hanzo bitabakike kike buje naho bavuga ngo ngo bara harezo bigeze gukura bitabo witawarage niya waragi bafasha babo bagaza muri cyangwa cyangwa cyake ndabivuge ndabisubire
bakabagira nawe ntutubyemeza ariko kumurovuga ko wikeka ko
akicabire sito ugasanga aidana de ku imitsi tatine
urakoze cyane Sadine urakoze cyane kuri ibyo byiyumviro ushikirije nibaza ko
hanyuma ico nyano ndagaruka nacu ndagaruka mu murongo abantu
arakoze Ferdinand reka tubibutse ko ari kiganiro gira icucukirije cama kiba ku minsi ya gatanu kuri radio Isanganiro cama gitangura isaha 2 z'ijoro kikarangira isaha 3 wakire undi mwanya kuyero
alo
mwiriwe
yone
ego tuvugana nande
na bazira nyakamwe
evode inde evode
evode
evode twakuyuri hehe
ya anga isororezo
isororezo isororezo namahoro
namahoro
ego
ubona kafura kagu
yaho ni sawa
mhm Ushaka kuba gushikiriza rero.
Mhm.
Ukubiere ke ngo kubitaro abujimiki.
Mhm.
Ngo bako tugize ngo ane yo. Ngo bini kare maji abujimiki. Aje yo kaba kabaye. Ngo mugwaje kwiburi kamutima. Hakabuye imiti yaza kwiburi.
Mhm.
Ngo uba naga ko ni ku pharmacy ni mara yo nsabigora. Ayo kumugabo ngo bushikanganye ngo kwigirira ukiye yemiti kabone
yego nagugare bgaremeye ko ico kibazo kizowacakemutse mu kwezi tugira twinjiremmo
yo kize bakwapfu
yego ariko ntibavuze ko bga imiti yabuze bavuze ko haboneka mikeye
cyangwa yano gukereza madorari
ico biva ko nticashikirijwe neza ariko baravuze ko ico kibazo kigiye gukemugwa imiti igiye kuboneka
babantu malaria kwanze inkuru yasindikaza abantu cyane ibyabaye nk'ubihe byaciye n'ubu malaria uri bungu ugafata kire ya mbere ntikira udafata kire ya kabiri urumva byose byo ni ngora abo yacani iyo kegere ibyari cyabana cyo kwakirika
yakoze cyane evode hari kindi washaka gushikiriza kuzindi inkuru twashikirije
ngo kuzindi inkuru
ujanye n'igitoro
ngo kuzanye n'igitoro ruba ngo gucabonekanye emasanso rero nagenda cyaki usubiye kugira ngo ibintu gari nka kimwe ngo ni biciyo bigende biragabanuka rega twebwe batoye ko mu gisagara aho nyine bagira ku giciro cyiza ahari nk'ayo wacu kujya koreye usanga bagiye amajyana abiri ahari ku mujyamo ya cyangwa udubye ubu mirango irindwi batugarukiye sisi bitugarukiye reka turasindikaye ahubwo ni hamwe yari umubyeyi ngo tuguma tuhoza abanyagihugu ntabwo tuzi
Ego Evode urakoze kubyumvira ushikirije
Ego ni sawa
Ego gira umugore wa mwiza
mbaka nawe gira amahoro ku mushami
Thank you.
erega yemwe kukidufuza erega turibele mukabumwe turakenye yekoko twiamenyo yabatwenzi umutwenzi urakitse nidukubita gatima membero tugarura umutima
Bakire undi munywanyi ku murongo allo allo
allo
allo allo allo Tuibutse ko ikiganiro ari gishushikirije kuri mikomo ka muri kumwe na Ornella Mucho utuma amajwi yabashikira nawe ni Eric Wimana mwandanye rero mwakura kugira
Hallo
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 Hallo jinda bumva sinzi ko munyumva Hallo
Teka kasina munu hama twige kwihanganirana kubahana yagi ukumikwa kubera ubwoko bwiwe mureke yitagadure afatikanye n'abandi mukuru mubuzima nimuze dupfundikwe n'ikiyago dusangira akabisi n'agahiye karatsinda Namisu mingi ma
Kwaze tkwa ni mne ni ma ni mne Tewe no mugabu mne
Halo
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 Jinda bumba mungani Ndishwe kumvikana kumbure ngira Araza kusuira kwa kura Kugira tere lichiumviro kumakuru twagiye twashikiriza muri mutwi wakire undi munywanyi ari ku murongo allo 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 ego
ha mareko navuga rero ti gukurikirana kugira abanye nico bero badutwara Uturamaze imyaka ishika nka 20 hakugwa amatora bamwe batayahurizako ariko ntacu zero vyo zuko bimera konti ntacu nibimeze nko mu miyo myaka yahera rero mota bavuna guye nuko bokurikiza bakaraba mbegize injungu z'u Burundi zacu zoba zagize za mbereye kuri watangwe kutane fandasi n'uyo wa demokarasi turiko turabikurikiza koko turiko turaraba ijambo rwa gasore yavuga ati imihindiri isuma nta kibanza bifise nga anye bazohanwa z'intangarugero ntuzenya ati gupfungira abantu busa injunga imwe ya demokarasi biriko birakurikizwa koko ega mu mabohero n'abantu baba ariyo kukarengane bapfungwa bagaheza umunyororo ntibaveyo bambe kwizera ntibatahe Izo onye bararabye yuko ata byo babihari koko mbega ntabari ko mbona nyakuwa wa Amerika yo ndadayi zatanguye zigahunguka zikavayo zikaza hama munyuma bagasubirayo munyuma bakagaruka munyuma nyine bagasubirayo kandi ntibora bako ko akaba icuka kiza cha protinike urubuga rwa protinike rukugurwa bose ito mundu tugatahuka aba bose imigambwe gakora kujya kuri ndadai yakoze imigambwe kandi nani kaja hamwe imigashika iponiga shikikirawe ivyo byose niho birabika bakabikurikiza bigabika koko yagira impundu sura kuba hanze y'igihugu kandi tumaze imyaka novuga guhera muri 2005 bavuga bagiye guharanira demokarasi ariho batwara hama ikindi naco amaradiyo koko nyene agakora mesha bakora gakora bigenga hanyuma amatora akaba ku mugaragaro ndibuka kwa gasore ko haciye haza ubwa mbere yatsinzwe muri konseye kominari haciye haza oniza guhagarariye abashinga amateka cyatsinze natwe amurundi amatora abaye niwe bareka mba makungu baze kuyarorera hama niho kumbe niyo botsinda bavuge bati abanyamahanga bati twe twabibonye ni ku mugaragaro n'igice na gatatu burya ntibari bashoboye gukora amanyanga 2005 bashoboye kuyakora ariko abonye ko baretse ati reka turi k'abanyagihugu bashyiraho bitorere n'ubure batore mu bw'amahanga ayahagarikiye
n'ubure baza ko nta kibazo ngira ngo dukwiye gutora amatora yabaye haraba abashoboye kuza gukurikirana ingene amatora ariko arakogwa n'ubwo batashoboye gukwira mu mabiro yose ariko hariho abashoboye kuhashika
erega yenya mu menyesha makuru
aro winda bumva
mu matamba kula gwe buri yanye aya matora no kubanza kurambega imigambwe yagiye mu bimeze gute ega ni duhakanye kwa matora amatora araba kubanza kurambega iyo migambwe koko yoba yagiye mu yagiye mu matora ari migambwe tubona ko makomeye ntabo bahariye bakuye ku rubuga kandi bari bafise ingufu nabo ni uko kwanza kurabe matora ngene abayagenda ubwa mbere na mbere vyose ariko nizere vyose bizogenda bukeye buku kunyene bizoshoboka ntaco kubuye abanyagihugu mbona hagati yabo ata kibazo ngorane za macakwiriza ari nkuko byari bihari mu iyo myaka yahera ubu ata muntu agenda ati aha nahanda hagenda ata ico nicura umugizi wa nabi kandi azowamboye ko nitwe ikintu avutse nuku izo vyose nizere ko bizogenda bukeye buku ariko kugurira ubuga bose
Rakoze cyane ugira ijoro
gito
ego
amahoro n'amahoro ari sasa gare bitsimba tare kuri twese
ivangura n'acho rimaze tuje hamwe tumvikane
abari mu gihugu
Ganiro ni gicu shikirije twakire undi munywanyi allo allo biwe ndishoye no kumba ni rugiwe ariko twizere ko aza gusubira kwakura kugira nawe agire icyo washikirije ku makuru twagiye turabashikiriza
Tare kuri
kabla ya kusema maneno ya kuchoma nitisho kwa amani.
Tumetoka mbali, tumepata shida. Sasa wananchi kusema ukweli tuna nafuu.
Twaomba wanasiasa msiturudishe kwenye hali ya shida.
Ewe Mungu wetu tusaidie, ili inchi yetu iwe na amani.
Tugeze ku isaha zibiri n'iminota mirongo itatu n'indwi. Ikiganiro nigira icushikirije ku makuru twashikirije kuri radio Isanganiro, ariko kuba kija ka radio nyine, reka twibutse amwe mu makuru twagiye turabashikiriza. Bamwe mu bashinga amateka bashikirije ko bararajwe ishinga n'ubukene bw'imiti ibonekeza mu bitaro n'amavuriro ku bagwayi, harimo kandi n'urucanco ruhabwa bariwe n'imbwa. Bidoze ko abagwayi babura imiti mu bitaro nayo ku bijyanye n'urucanco rw'imbwa, ngariho babiri bariwe n'imbwa bakaba barapfuye kubera kubura urucanco. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana akaba yamenyesheje ko ikibazo cy'imiti kiradishinga ubushikanganje bw'amagara y'abantu akaba yari jeje ko kigiye gukemuka hatarenze mu kwezi kugiye gutangura. Amakuru kandi twabashikirije namakuru ajanye n'ibyo umukuru w'igihugu yashikirije amenyesha ko agiye gufatira ingingo abadandaza b'igitoro nka kuja kukirangura muri Sopebu bitwaje ko atamafaranga bafise umukuru w'igihugu atomora ko amastasiyo abadandaza begwa hazofatwa na leta hanyuma itangiremwo igitoro yabishikirije umunsi wa kane ashikiriza musitante wa komine bugendana intara ya Gitega. Ishyirahamwe riharanira agateka k'abaguzi ya buko rikaba rero ryarashimishijwe n'iryo jambo ry'umukuru w'igihugu Noel Nkurunziza, umunyamabanga w'umukuru w'iryo shyirahamwe yahamagariye abadandaza b'igitoro kutikika mu kiza ariko bagitange ku muntu wese akeneye igitoro. Mukuru Mugambwe Kodebu we havuga ko bishoboka ko hari kuba hari ukutumvikana hagati y'abajejwe amastasiyo agurisha igitoro hamwe n'abajejwe ibyo gucungira igitoro muri leta. Kefa n'ibizi amenyesha ko bidatahuritse, abona ko bidatahuritse ko bene amastasiyo batokwa nka gutora ico gitoro gihari ahubwo hoba hari iyindi mvu. Akaba yasabye Sopebu kumvikana n'abajejwe amastasiyo kugira ngo barabe ingene bukemura ico kibazo. Muri ino ndwi kandi twashikirije amakuru ajanye no kwibuka incungu ya demokrasi aho hibukwa imyaka 32 Perezida Mekuru Ndadaye agandaguwe.
Barasesa amaraso, imfubyi zirindwi. yewa yewa ababyeyi barafakara oh
abarundi umutima muri kigihe turimwo bakwiye bakwiye kwiyumvira bakavi buzimu bakajibuntu ivyo vyose vyahamye biduteranya tukavyibagira tukanamarimwe
twese turi bamwe twese rimwe dusangiye akabisi n'agahiye
gejeje kure twame twamiza ku mutima twamacha kubiri ataso tugeza twese dukwiye kugwanira ubumwe n'amahoro
tutegure kazoza Twame dufatana munda tujinama ningingo maze dusangiye byose ibisezerano ritazohera
Barundi maze dukomeze bikorwa vyitera mbere kigihugu cacu
nawatoranye ubwoko nawatoranye umutumba twese turi ingenzi zizi turabana byose
abarundi binwari tukomeze urugamba urugamba bwo kuba kuburundi mumwe n'amahoro ubumwe bw'abarundi bose musasagare
Tu sei in me, tu sei a carissima guai.
Ganiro giri cushikirije camakiba ku minsi ya gatanu ni hano rero tugira tugisozerere dushimire abashoboye kwakura muri kino kiganiro ndabashimire mwe mwese mwagerageje kwakura shimire nabandi bagerageje kwakura ariko ntibikunde twizere ko bazoronka akaryo ko kwakura mu kiganiro kizokurikira ku munsi wa gatanu kuri mikoro rero mwari kumwe na Ornella Muco watuma amajwi yabashikira ni Eric Uwimana mugire ijoro giza mwese monde yimukurikira ibiganiro vya radio Isanganiro.